ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 12 ukwezi k'8 umwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Oriane Tsangishaka hano i Washington DC. Kaze mu biganiro byacu.
Tuka tuvugane tuvugane. Abo bantu se bari mu kiganiro.
Oya turavuga. Ujye kuvuga na twibwe na kuri office. Ubu tuje gufunga ngo tukaje kuri office tukaganira.
Uyo ni Albert Rudatsimburwa, umukuru w'Radio Contact FM mu Rwanda, ari mu mpari n'abayobozi b'ibiro bijejwe gutoza amatagisi mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere.
Dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iranegura yivuye inyuma igitero cya bombe cyaraye kigizwe ku isoko iri muri leta ya Borno muri Nigeria, hagapfa abantu 47. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga John Kirby, yavuze ko naho atamugwi uriyitira ico gitero cyagizwe mu gace ka Boko Haram iheruka kugandaguriramwo abantu amajana n'amajana mu ndwi ziheze. John Kirby havuga ati, turahojeje imiryango n'abagenzi babuze ababo. Ati, tugiye kubandanya gufasha Nigeria mu bikorwa byo gufata no kurengukisha imbere y'ubutungane abakoze icyo gitero n'ibindi bitero byagizwe mu minsi yahera. Ati, nk'uko twabimenyesheje na mbere, abanye Nigeria barakenyeye kubaho mu mahoro n'umutekano atabwoba. Abajejwe umutekano muri Nigeria bavuga ko bakeka cyane yuko icyo gitero cyagizwe na Boko Haram. Uwo mugwi umaze kugira ibitero bitari bike by'amabombe, ukananyuruza abantu, ukanagira ubwicanyi burengeye mu myaka mike iheze. Boko Haram imenyesha ko yipfuza gushiraho amategeko akomeye y'idini rya Islam muri Nigeria yose isanzwe igizwe n'ibice bibiri. Igice kimwe kinini cy'aba Islam mu buraruko bw'igihugu n'ikindi gito mu bumanuko aho haba abakristo benshi.
Umushikiranganji wa mbere wa leta ya Libya yemewe na makungu ejo ku munsi wa kabiri, yatangaje ko ashobora gutanga imihoho mu gihe abanyagihugu bisaba. Ayo majambo atangajwe mu gihe mu gisara cya Geneva mu gihugu cy'u Swiss intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Libya ariko aratera kamo gasaba imirwi itandukanye itana mu mitwe kumvikana kuri leta y'ubumwe imbere y'impera z'uku kwezi. Umushikiranganji wa mbere Abdullah Al-Thani yaranebaguwe cyane igihe ariko arishura ibibazo by'abanyagihugu kuri televiziyo bamwagiriza ko leta atacho iriko iramarira abanyagihugu. Muri cyo kiganiro yaratangaje ko ashobora gutanga imihoho ku munsi wa Mungu ngo mu gihe iyo yoba ariyo nyishu abanyagihugu bifuza. Umuvugizi wa leta yabwiye ibiro bijejwe gutangaza makuru Reuters ko amajambo yatangajwe n'umushikiranganji wa mbere atavuga ko agiye gutanga imihoho. Igihugu cya Libya kiracarimo leta zibiri, leta yemewe n'amakungu ifite icicaro mu gisagara cya Tobruk hamwe na leta ishigikiwe n'abayisilamu ifite icicaro ku murwa mukuru Tripoli. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu Bernardino Leon ivuga ko kubona imirwi yose itavye ivyo biganiro arakizero ko amasezerano ashobora gufundikwa mu ndwi zitatu, ariko aratera kamo impande zose kazisaba gupfundika amasezerano mu ntango z'ukwezi kw'icenda.
Kuri uno munsi wa gatatu, umugwe wa Islamic State ukorera muri Misiri utangaza ko waciye umutwe w'umunyekroweziya bari baranyuruje mu kwezi guheze. Uwo mugwi wasohoye amasanamu y'amafoto kuri internet bavuga ko ari uyo mu Croweziya bari barafashe. Ikinyamakuru cya leta ya Croweziya Haina kivuga ko hata makuru bafise yemeza niba uwo yitwa Tomislav Solapek w'imyaka 30 yubatse afise n'abana babiri akaba kandi yakorera muri Misiri yishwe. Umushikiranganji mukuru wa Croweziya Zorana Milanovic yatangaje ko hagiye gushikiriza ijambo abanyagihugu kuri uno munsi wa gatatu. Iyo nkuru yemejwe byoba bibaye irya mbere umuntu aturuka mu bihugu by'uburengero bw'isi afashwe imbohe n'uwo mugwi wiswe Islamic State Sinai Province, umugwi w'abagwanyi murantunga uwo muri Misiri uheruka kwemeza icese ko ugiye gukurikiza amabwirizwa y'umugwi wa Islamic State. Kuva mu mwaka uheze, Islamic State imaze guca imitwe y'abantu bashika ku 300,000, benshi muri bo bakaba ari abasivile bo muri Iraq na Siria, abamenyeshamakuru bava mu bice bitandukanye by'isi, ingenzi hamwe n'abagiraneza bakorera muri ako karere.
Muriko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika. Igihugu cy'Ubushinwa cyaratanze uburenganzira bwo kugabanya agaciro k'ifaranga ryacyo ku munsi wikurikiranya ubugira kabiri. Iyo ngingo yafashwe giturumbuka ejo ku munsi wa kabiri, yatumye amasoko mpuzamakungu ahungabana, kandi iyo ngingo yateye uruhagarara hagati y'igihugu cy'Ubushinwa hamwe n'ibihugu bigwanira amasoko n'icyo gihugu. Ifaranga ry'igihugu cy'Ubushinwa yuan ryaguye inshuro imwe n'ibice bitandatu ku ijana uyu munsi kwa gatatu, nyuma yaho rigwiriye inshuro zibiri ku ijana ejo ku munsi wa kabiri. Ubaye ubwa mbere ifaranga ry'Ubushinwa riguye ku buryo bungana gutyo muri imyaka cumi iheze. Ibanki Nkuru y'Igihugu cy'Ubushinwa ari nayo igaba ifaranga ry'igihugu, ivuga ko iyo ngingo ari ingingo izomara igihe gitoyi, kandi ifise umugambi wo kuraba ukuntu ifaranga ry'Ubushinwa ryojana n'amasoko yo muri iki gihe. Iyo ngingo ishobora gutuma ubutunzi bw'igihugu cy'Ubushinwa hamwe n'ibidandazwa igihugu cy'Ubushinwa gishora mu mahanga vyiyongera. Hari kandi amakenga muri iki gihe ko n'ibindi bihugu bishobora guca bifata ingingo yo kugabanya agaciro k'ifaranga yavyo.
Radio Ijwi rya Amerika. Umugwi uharanira agateka kazi na muntu muri Siriya umenyesha ko ibitero vyo mu kirere vyagizwe na leta ya Siriya kuri uno munsi wa gatatu hafi igisagara ca Damascus vyahitanye abantu 27. Ibiro bijejwe kugenduza agateka kazi na muntu muri Siriya bikorera mu Bwongereza bivuga ko ivyo bitero vyagizwe mu ntara ziri mu buseruko bw'igihugu ahitwa Guta, bikaba kandi vyakomerekeje abantu bashika kwijana na 20. Ivyo bitero vyakurikijwe n'ibitero vyagizwe n'abarobeli i Damascus. Uwo mugwi ugenduza agateka kazi na muntu uvuga ko ivyishye umuntu umwe bigakomeretsa abandi 20. Ikinyamakuru ca leta ya Siriya Sana cagiriza abo cise abagwanyi b'iterabwoba ko babagize ibitero vy'amabombe n'amarokete vyahitanye abasivile batanu bigakomeretsa abandi 55. Leta ya Siriya ikunze kwita abarobeli bayigwanya abagwanyi b'iterabwoba muri intambara yatanguye kuva mu mwaka wa 2011, aho abantu bagira imyiyerekano nako mu mutekano haca haduka intambara ya gisivile imaze guhitana abantu barenga 240,000. Iyi ni programu ya radio yacu. Tuyibashikiriza imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ku radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM i Kigali.
Mushobora no kudushikira mukoresheje FM 94 n'ibice 9 mu Burundi na 95 n'ibice 2, no kuri Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri www.akaburungu radio yacu voa.akaburungu.com. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. Perezida Paul Kagame arahumuriza abacuruzi kw'ibihano bahabwa mu gihe hari amakosa yakozwe bikwiye kuja bigiranywa n'uburemere bw'amakosa aba yakozwe. Perezida Kagame yatangaje amajambo igihe yari yagendeye inyubakwa z'amashirahamwe akorera ku Gisozi mu karere ka Gasabo. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumta Kabonyi.
Ubwo yatahaga amagorofa yubatswe ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, inzu z'abanyamyuga zuzuye zitwaye arenga miliyari 15, abagize amakoperative akorera ku Gisozi bagejeje kuri Perezida wa Repubulika ibibazo bibugarije bituruka ku mande bacibwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihe bafatiwe mu makosa anyuranye. Aya mande akaba atagendanye n'ubushobozi bwabo nk'uko byasobanuwe na Bwana Gashayija Juste uhagarariye impuzamakoperative akorera ku Gisozi.
Ni ikijyanye n'amategeko yashyizweho y'amande ya Rwanda Revenue. Mu by'ukuri ikibazo gihari ni icy'amategeko, twakiganiriye nabo. Ibyo ngibyo rero usanga birenze kure ubushobozi bw'ababihawe, ndetse ugasanga igihano kiremereye cyane ugeranyijwe n'ikosa riba ryakozwe. Aho usanga umuntu ufite igishoro kiri munsi ya miliyoni imwe cyangwa arengaho gake, iyo habaye ikosa cyangwa kwibeshya naho byaba byakozwe n'umukozi w'umucuruzi naho umucuruzi yaba ari mu bitaro itegeko rimuhanisha amande ari hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 20 akenshi usanga umuntu nta yaba yarungutse nta yatunze ibyo bijya ingaruka mbi ku gihugu kuko abo bigezeho benshi bahita bafunga ubucuruzi bwabo bagataha
Perezida Kagame yabumurije abo bacuruzi avuga ko iki kibazo gikwiye gusuzumwa hakarebwa uburyo ibihano bitangwa hanarebewe ku buremere bw'ikosa ryakozwe
niba wakoze ikosa mu bintu by'agaciro miliyoni 1 kuguca miliyoni 20 sinzi niba ingingo zose zatanzwe ari z'ubwo zasuzumwa mu gushaka gukemura icyo kibazo turaza kubikurikirana ibyavuzwe umuco uhana ikibi ku buryo igihano kingana n'ikibi cyakozwe niho dushaka nifuza ko abashinzwe inzego zirimo ibibazo bimwe byavuzwe byarwo tworohereza abantu bashobore kwikorera bashobore gushora imari yabo bashobore gukora ibibatunga n'ibikutunga imiryango yabo n'ibitunga igihugu cyose bishoboke turaza kubyihutisha
Perezida Kagame yasabye aba bacuruzi gukorera hamwe kuko iyo abantu badakoreye hamwe ngo badashobora kugera ku iterambere rirambye Perezida Kagame kandi yagarutse ku bibazo bigenda bigaragara mu makoperative aho abayobozi bamwe na bamwe bagenda banyereza umutungo w'ayo makoperative aho kuwubyaza inyungu asaba abanyamuryango kujya babivuga ndetse asaba abayobozi babishinzwe kubakurikiranira hafi koperative zasuye uyu munsi zigera kuri 5 zose zikaba ziherereye mu murenge wa Gisozi ahitwa mu Gakiriro zikaba zikora imirimo y'ubukorikori kuva kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru Perezida Paul Kagame yatangiye gahunda yo gutaha amazu y'imitamenwa yubatswe hirya no hino mu mujyi wa Kigali Kuri uyu wa mbere hatashwe inzu y'umucuruzi Makuza Berthe ndetse n'ibiro by'aho umujyi wa Kigali ukorera Ibi bikorwa byo gutaha amazu yubatswe mu buryo bugendanye n'igishushanyo cy'umujyi wa Kigali biravugwa mu gihe hari andi mazu agomba kuva mu mujyi yabatakigendanye n'igihe cyangwa afite ubundi busembwa aravugwa inzu y'umunyemari Rwigara Sinaporo umujyi wa Kigali wasabye umuryango we kubakuyeho inyubako ebyiri kuri 3 zigize inzu y'amagorofa iri mu karere ka Nyarugenge bitarenze tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 8 amakuru yavugaga kandi ko n'inzu izwi ku izina rya UTC y'umunyemari Rujugiro Tribert yagombaga gusenywa ngo hayubatse hakajya inyubako zigezweho ariko aya makuru yanyomojwe n'ushinzwe itangazamakuru mu mujyi wa Kigali bwana Bruno Rangira aho yabwijwe rya Amerika kwinzi itazasenywa kuko yubatswe mu buryo bugendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze cyane Asumta Kaboyi tukiri mu Rwanda ibiro by'igihugu bijejwe gutangisha amakori n'amatagisi cyatanguye gushira mu ngiro ingingo yo gufunga ubucuruzi bwo mu rwego rwo hasi hamwe n'ubucuruzi bwo mu rwego rwo hagati kuba heraniye amamiliyaridi 62 y'amanyarwanda bamwe mu bakoreshwa bo bavuga ko impamvu ibirarane birushaho kwiyongera bitegwa n'ico bise imikorere mibi y'abajejwe gutoza amatagisi n'amakori inkuru dushikirizwa na Eric Bagirubusa
Tosha gufunga chef
ni bande
Rwanda Revenue
Okay Revenue ni sawa abandi mwa twabato tuvuganye
muri aba turi kumwe
aba muri kumwe na ba Revenue Authority
oya abanyamakuru bageze banyu
tuka tuvugane tuvugane abo bantu se bari mu kiganiro
oya turavuga
cyo kuvuga na twibwe na kuri office ubu tuje gufunga bundi kujya kuri office tukaganira ndaje tuganira aho hangaha utaje
hari mu nkundura yatangijwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gifungira abasoreshwa bato n'abaciriritse kibashinja kutishyura imisoro y'ibirarane ni ibirarane bamwe mu basora n'abasoresha bemeranya ko bimaze imyaka iri hejuru y'itanu bakitana ba mwana ku buryo bwo kubyishyuza no kubyishyura
sibyo buretse aba turi kumwe murabizi ko muri wanje ko mutansubiza
Bamwe mu basoreshwa bahagaritswe gukora by'agateganyo n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro batunga agatoki iki kigo kutagira imikorere iboneye irimo ikurikirana bikorwa ritanuzi Umwe mu bemeye kuvugisha itangazamakuru avuga ko ikibazo cy'ibirarane kuri we cyatangiye mu 2007 kandi ko ari ibiganiro yakunze kugirana n'abasoresha byose ndetse n'inyandiko ngo byabaye amasigara cyicaro abikubira mu cyo yisuburangare kubashinzwe kwakira imisoro n'amahoro
ikibazo ni Rwanda Revenue Authority noneho kuki bakora ibintu teka baka urumva ni nkaho basha kwiexcuse performance zabo ziri hasi ahari simbizi narubwo nize nkurikira je performance za Rwanda Revenue Authority ndayemera gusa nk'abandi banyarwanda ariko nabwo ariko ni nkaho iteka iyo bagiye kuza noneho bagiye kubyutsa ibintu bakazana mwebwe kugira ngo berekane ko bagira icyo bakora ariko harimo ikibazo kuba yarist mwabonye twarakomeje turakora kuki twishaye nabo turemera turishyura nta n'urupapuro nago nakwereka ayo mezi n'umwaka wose nta suivi barangiza bati reka tubishije mu makuru abantu babibone
uburangare mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro buvugwa n'abasoreshwa ubuyobozi bw'icyo kigo bugamaganira kure buvuga ko hakunze kubaho kugoragoza abasoreshwa ikigezeho ngo ni ukubafungira iki kigo kivuga kandi ko byibura hari miliyari 8 z'amafaranga y'u Rwanda zibirarana ikinjije mu mezi 8 ashize Bwana Aimable Kayigihabi ya mbere ni komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro
ntagara kuvuga ngo n'uburangare kuko ibyo birarane biri ku bantu benshi kandi hari n'abandi benshi cyane bishyuye ibyo birarane uhereye mu kwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa 6 hari abishyemo miliyari 8 zirenga aho ngabo nabaje barishyura bari basanzwe bafite birarane ntagara uvuga ngo ntago twishyuze kwishyuza bihoraho nkuko nibirarane nabyo bihoraho bikomeza kugenda byiyongera icyo dusaba abantu nuko gukora declaration yawe nibyo kuko ari bihano bikurinda ariko unishyure
uretse abagiye bashaka kwinangira mu gikorwa cyo gufunga ubucuruzi bwabo hari nabemereye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gufungaho bakorera nta mananiza nta kindi Rwanda Revenue yakoreraga ibitangazamakuru biyirimo ibirarane by'imisoro nk'amaradiyo uretse gusohora abanyamakuru y'igitaraganya igakuraho insakazamajwi z'amaradiyo agasigara asamira ikabona gufunga imiryango ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirishyuza abasoreshwa bato n'abaciriritse basaga 400,000 mu gihugu hose akayabo ka miliyari 62 z'amafaranga y'u Rwanda angana na 6% y'ingengo y'imari y'igihugu cyose aho bigeze byumvikana ko nta yindi nzira yo gukemura ikibazo uretse y'ibiganiro kuko hari abibirarane byamaze kubana umurengera kandi ngo bamwe muri bo n'ibyo bakora byinjiza make
namwe muko muri no mwitangazamakuru nane uretse aba leta kuko bo bari kwibera irindi ariko muziko aya mafaranga aboneka se mwitangazamakuru murayazi ese arayo mubona mwitangazamakuru murayakorera ayo ngayo murayakorera kweri
ubwo baherutse mu Rwanda mu kwezi kwa kane uyu mwaka bahagarariye ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF bagaragaje ko nubwo ubukungu bw'u Rwanda bwitezweho kuzamuka 6.5% uyu mwaka ko leta y'u Rwanda yananiye kugera ku ntego yari yihaye yo gukusanya imisoro uko yabyifuzaga bavuga ko nta bukangurambaga butajegajega leta y'u Rwanda yashyize muri iki gikorwa ariko abagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Ego urabona mwatoranye umugabo gutunga ibigwanisho mu bifitiye uruhushi ndabinginze muze muhemukira igihugu cyacu ngo mubihindukirize kuba mwukingi
naje tuzohemukira
ibyo urashima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ukuri gushikwa aracagendera ubuntu
uramuko
ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki nawe nyine warukwiye kumuguza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera n'ubu waragarutse
murambo bari mu mugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi nogire ikibazo
ndiye ndagutaka impanuro nawe wowe biki
reka nigi
ubona ko mwari mwaje kugandara ku mubyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi bana
mve yashe
ndabasabye n'umukurikiza amaraso murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagiritswe amaraso ya mwene wabo
ya kumena umutwe
murabinyemereye
Mnyeneza nawe birakuraba yewe mutagondwa
mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe
Uyu munsi ku wa gatatu gikorwa cyo gusaka ibigwanisho mu makarti ya mwamwe ibujumbura cabandanije mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yakurikiranye amakuru yerekeye ico gikorwa hamwe n'ico abapolisi bakivuga ko muri beneza Tabita Mwiriwe neza
Frederic.
Urashaka kuducira ku mayange ivyavuzwe gihe abapolisi baha kiganiro amenshi amakuru.
Frederic nkuko bivuze muri karitsiye ya Mutakura hazindutse harasakwa ibigwanisho ahatowe rero inkoho zibiri n'amasasu arasishwa inkoho ya Kalashnikov ngo hamwe na mitrayeze hanyuma mwijabe naho hasubiye kuzindukira abapolisi hugarajwe n'abapolisi nta muntu yinjira nta n'uwasohoka nakazi abagakorera ntibashoboye kugakora mu gipolisi bamenyesheje yuko rero batoyeyo ibigwanisho mugabo atari ibigwanisho no vuga ngo ni nkoho bavuze imihoro ibiri hamwe n'amasasu hanyuma bacavuga ko batoyeyo n'amabido inzoga yitwa kanyanga hamwe n'urumogi rwinshi rwakusanzwe rukoreshwa nabo bakozi b'ikibi abo bagizi banabi bama bariko bararasa mu icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yamenyeje yuko igipolisi kizobandanya ico gikorwa gushika hamwe abo bantu bo mu makaritie akunze amakaritie yabereyemo imyerekano bama bariko bararasa baduhagarika kurasa ariko ngo badahagaritse bazokwama abariko barajayo kandi kugira gusaka ibigwanisho kandi ku masaha abantu badategereza kumenya.
Hari n'amakuru yatangajwe yavuga ko hariho abantu bafashwe igihe abapolisi baje gusaka kwijabe abo bantu irengero ryabo rirazwe.
Ego mu icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yamenyesheje yuko abo bantu baca bajanwa mu busho mugabo hariho abandi bantu bafatwa bakafatwa n'urwego rw'iperereza no kuvuga igipolisi cy'inyamiramabi umuvugizi w'igipolisi yavuze yuko nk'abo we adashobora kubamenyesha kuko ngo hari inzego nyinshi zisanze zijejwe gufata abantu kandi naho batari mu ntambara inzego z'inyamiramabi urwego rw'inyamiramabi rurashobora gufata abantu kubera ibyaha bitandukanye n'uyu munsi ro hafashwe abantu batatu mwijabe n'uwundi kandi yafashwe yagirizwa ko yari muri bya bindi by'amarondo basanzwe bagira ayo marondo rero ubushikiranganje bw'umutekano menyesha yuko atari kuwe n'amategeko abo bantu aribo baheza bakagirizwa na cyane cyane ko aribo bo baba barasa mu mpande zitandukanye kuko ayo masasa araswa n'amagrenade ategwa biraswa mu ijoro ngo banafashe kandi n'abantu bateye imodoka y'umukenyezi wa umuhisi president Ndadaye yatewe mu ijoro ryo kwa gatanu n'ijoro wa gatandatu aho nyine kwijabe ngo abikekwa ko boba barateye grenade iyo modoka igasha nabo nyine babafashe.
Ayo marondo muvuze arabandanya muri ayo makaritie.
Ayo marondo arabandanya usanga mu makaritie ku mugoroba abantu ba mu makaritie bashizeho amabuye batangirije amabuye kugira ngo ntihagire uwundi muntu ava hanze abinjirana mugabe igipolisi cyo kivuga yuko abanyagihugu bategerezwa ahubwo gufashanya n'abapolisi mu gucungera umutekano. Hari n'ikindi kibazo kwa namwajije kubijanye nuko aba muri ayo makaritie bavuga yuko baza kurasa batava mu makaritie ayo makaritie ngo baza kurasa kwijabe ngo usanga bava nko muri Bujumbura yabo Bujumbura yitwa rirare ngo bakaza kurasiraho mu ijoro icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi yamenyeje yuko ahubwo abanyagihugu baba baza abo bantu bo bimenyesha kugira ngo inzego z'umutekano zikorane n'abanyagihugu hanyuma gutyo abo bagizi ba nabi bashobore gufatwa. Abantu bane rero urumva niho baciye bahagarikwa ngo kubera ngo z'amatohoza hanyuma kandi ku mutako nasubiye inyuma gatoya ibigwanisho byahafatiwe mu gitondo byafashwe byimbiwe ubiboneka yuko bari ibigwanisho byashyizweho kera byimbiwe ahantu mu kinogo impande ya bya binogo biba bicamo amazi y'imisarani.
Tabita mu kanya gatoya cyane rwose masegonda nka 30 urashaka kutubwira hari abantu bahagaritswe aho ku mutako?
Ego naivuza abantu bane bahagaritswe mijabe naho hagaritswe batatu amasasi ya 26 yafashwe n'ayandi masasi 22 inko ya mitrayeze yafashwe impuzu z'igisirikare ibikoresho ngo byo kwa muganga hafashwe na bya vyuma
bya
abantu bamugaye bimwe bita mabeki navyo nyene byafashwe ngo navyo bifatwa nk'ibigwanisho.
Urakoze kukanya watubwira ngo tubwire amakuru yerekeye isakwa ry'ibigwanisho mu Burundi. Urakoze cyane rwose. Ingorane za politiki hamwe n'ingorane z'umutekano Burundi bumazemo ikiringo gishika ku mezi atatu n'igice zagize ingaruka ku butunzi bw'igihugu. Mwishyirahamwe Parseme bamenyesha ko mu kwezi kwa gatanu ku mafaranga yinjira mu kigega cya leta havuye ko imiliyoni 10 mu mwaka mu kwa gatandatu naho hava ko imiliyoni 16 mu gihe mu kwezi kwindwi naho leta yahombye imiliyardi zirenga kuri 20. Abahombye si leta gusa n'abadandaza bakuri ibintu hanze babizana mu Burundi hariho abahagaritse akazi batagikora. Inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
bwa mbere hoho igihugu kizingwane za politiki cyakigira ingwane byerekeye umutekano kandi uwo mutekano uje kubuza abantu kuja ku mirimo.
Uyu ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ihamagarira Abarundi guhindura ingendo aho yariko avuga ko abantu badakora neza iyo hari ingwane za politiki n'iz'umutekano kabankako abasanzwe bafasha abadandaza binjiza ibidandazwa mu Burundi kuriha amakori ariyo agence Sandouane mu Gifaransa kubwabo ngo ubivyinjira nibike bigaca bituma nabo nyene bakora bahomba
ubu muri iyi minsi ntivyifashe neza va nko mu kwezi kwa kane kwa gatanu muri ayo mezi rero kubera habaye ingorane ntibashoboye kugenda kuzana ibidandazwa vya nkuko vyahora natwe rero dusha tugira ingorane iyo abantu badatumye ko ibidandazwa ntiduheza ngo turonke akazi twarashoboye kugabanya abakozi mu majanse abantu benshi kubera tutashobora kuronka amahera tubahemba nkuko vyiwanje bihariho vyarapfungutse cane n'abandi bose mba ndabibona kuko muravye ngaha mu kifuko murabona ko atamukamye ariho ndavye amadosiye mba nahora ndonka ku kwezi ngaca ndaba nk'amadosiye ubu muri aya mezi atatu ndonka byaragabanutse cane nk'igice kuzo nahora ndonka ko
kubwo bafasha abazana ibidandazwa mu Burundi bavanye hanze y'igihugu ku gice kimwe c'abakora uwo mwuga ntibakibikora ukubera ingwane y'umutekano aha bavuga nk'amakamyo banyene yo batinya ko yohava turigwa ikindi gice naco ni c'abadandaza batagifise uburyo bwo kuja kurangura ibidandazwa hanze narijya imiduga aho riva ikampariza ibujumbura itakiza igarukira mu Rwanda
bake badandaza bato bato bazana imizigo mitoyi bakayizana muri ajya amabrera ajya amabisi bagarukira mu Rwanda abadandaza benshi ntashobora kuronka ayo mahera kugira ngo ashobore kwishira muri tujya dukamyonete bakota abara amahera menshi urumva bo bose baca babiheba kuko ayo mafaranga yugira bashobore kupakiza mu makamyonete ntabe bashobora kuronka
uretse abinjiza ibintu babikuye hanze y'igihugu namwe badandaza bakorera gati mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko nabo ngene batorohewe
ya ntidukora dutunguka
gahombuka rahari kandi kanini
n'inzu ntituronka amahera yo kuziriha
ubu nta bakiriya bahari nta bagura biragaragara ko ubu unye hari ubukene mu bantu n'uyafise yibaza tejo bizoba bimeze gute ga prefera kugura ibikenewe vya ngombwa bikenewe ubwa mbere
abahomba se badandaza gusa leta nayo nyene ngira ahombera nkuko bivugwa na Faustin Ndikumana
Bujumbura ni uwo mutima w'igihugu niwe mugwa mukuru mu bya politike mu by'ubutunzi mu by'intwaro w'igihugu Bujumbura ni nka 70% y'amahera yose atembera mu gihugu cyo gituma rero n'ibidacira tabarugira ingaruka ubwo nyene mahera leta itoza ngwari zatanga mu mpera zo kwezi kwa kane mu kwa gatanu ho nyene twarabuze nk'imiliyari 10 mu kiga ca leta kwa gatandatu 16 mu kwindwi hava uko birenga 20
muri OBR igisata cy'igukije jo kigeranya amakori tubabaje baswishuye ko ubataburenganzira afite bwo gutanga amakuru ku mafaranga yinjira mu gihugu aha mukamenya ko OBR yarashira ku rubuga ngo rukana bumenyi bwayo amafaranga yinjiza mu kigega ca leta uko kwezi guheze ubikaba bitarutse kuba tubagije mu shiranganya kigega ca leta tubwiye ko ubwo burenganzira bwo gushira ku mugaragaro amafaranga yatojwe OBR yasubiye kuburonswa Zonge Desire Musharitse avugira ubwo bushiranganji yatanze umwizero kuva mu kwezi k'umunani bizaba byasubiye gukogwa nayo kubijyanye na gahombo leta imaze kugira Desire Musharitse ntakana ibyashikijwe na Faustin Ndikumana arongoye Parseme yamara avuga ko ibintu biko byasubira mu buryo kubera ko abantu basubiye gukora neza kubijyanye n'ingaruka y'izingwano Burundi bumaze mu iminsi ku butunzi Desire Musharitse avuga ko bariko barakora icigwa kizokwerekana neza ingaruka zibonekeje ku butunzi bw'igihugu kubwiye ngo ico cigwa kizoba cyashizwe ku mugaragaro nko mu mezi atatu ibujumbura Leta ishatse gwije gya Amerika
mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse nca make y'amakuru twateguriye
Leta zunze ubumwe za Amerika iranegura yivuye inyuma igitero cha bombe caraye kigizwe ku isoko iri muri leta ya Borno muri Nigeria hagapfa abantu 47
umushikiranganji wa mbere wa leta ya Libya yemewe n'amakungu ejo ku munsi wa kabiri yaratangaje ko ashobora gutanga imihoho mu gihe abanyagihugu bo bisaba
kuri uno munsi wa gatatu mu gwa Islamic State ukorera muri Misiri utangaza ko waciye umutwe w'umunyekroweziya bari baranyiruje mu kwezi guheze
Igihugu cy'Ubushinwa cyaratanze uburenganzira bwo kugabanya agaciro k'ifaranga ryacu ku munsi wikwikiranya ugira kabiri.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ahani naho duheraheje ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba mwakoze kudutega amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Frederic Undikije mugire umugoroba mwiza n'ijoro ryiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.